bo muri Burundi. Humura Burundi.
Humura Burundi ni kiganiro cyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu cy'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yireke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Humura Burundi
kiremeshwa n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu RPA
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini.
Ikiganiro Humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Kazi nchuti na wabagenzi, kiganiro ni Humura Burundi chokuru wa 15 Ruhuma mwaka 2018. Kiganiro kigizwe n'izi ngingo zikurikira. Abanyagihugu baramandanya kuburabuzwa n'abajeje intwaro n'imbonera kureho bategeka kuja kwiyandikisha kugira ngo baze bitabe ihindugwa y'ibwirizwa shingiro. Ariko rero mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bamenyesha ko abajeje intwaro ata uburenganzira bafite bwo gutegeka abanyagihugu kuja kwiyandikisha. Mu kiringo cy'imyaka 2 abanyororo bagera kuri 6 baramaze kwitaba Imana mu ibohero rikuru rya Mpimba bitewe nuko OPC 2 Deogratias Bigirimana arongoye iryo bohero abimurusha rwo kuja kwivuza. Hareze imyaka 3 hari abigisha bakatwa amafaranga y'interano ya sendika CPSBU kandi batayirimo. Abigisha bakaba basaba ubushikiranganji bw'abakozi ba leta guhagarika iryo katwa. Turafiti ariko n'ayandi ni mukanya kuri mikono isanzwe n'inkurikiye mugabwe ivyo muhari Vicky Chris n'interetse. Dere ku makuru ajanye na politike abanyagihugu baba mu mitumbi itandukanye igize komine ya Vumbi mu ntara ya Kirundo barite ubwoba n'inyandiko bagize iminsi bavyuka basanga ku miryango y'inzu zabo. Nkuko babivuga basanga handitse ko ijambo tora ego abajeje intwaro nabo bakabagabisha yuko kizira kaziriza gufuta izo nyandiko. Even Yuhire ni wabitubwira mu idonido.
Izo nyandiko tora ego ngo zatanguye kwibonekeza kuva ku munsi wa kabiri ku mitumba 12 kuri 29 igize komine Vumbi y'intara ya Kirundo. Iyo nayo akaba ari Nyagatovu, Vumbi, Kabuye, Gasura, Muyebe, Gahe, Burarana, Gikomero, Kavumu, Kiraro, Gwimanzovu hamwe na Bwinyana. Izo nyandiko ngo zikaba ziganje cyane ku mutumba wa Gwimanzovu. Nkuko aya makuru atangwa n'abanyagihugu abivuga ngo bagenda kujyama izo nyandiko zidahari bukeye bagasanga zashizwe ku miryango y'amazu yabo. Ikindi abo banyagihugu bavuga nuko izo nyandiko zandikishijwe ingwa canke irangi ryera ku nzugi zose badasinje n'inzu n'imwe. Abadumwa kuri utoke gukora icyo gikorwa ngo akaba ari urwaruka rw'imbonera kure muri iyo komine ngo rurara rurakizura muri iyo mitumba. Muri kino gihe abanyagihugu bavuga ko baterekewe n'ubwoba, nayo ikiza cunyura ubwoba n'amakenga ngo nuko babishikirije abajeje intwaro. Abo nabo bakabanyabuna baciye babagabisha bababwira ko uzohirahira akabifuta azokwibonera ko ngo kuko azoba yerekanye ahagaze, ni ukuvuga ko azofatwa nk'uwatoye oya gutyo ngo bazoheza bamukorereko. Deni Nirandekura batazira gapasi umukuru mutumba Gwimanzovu aremeza ko ivyo bintu abizi ku mutumba arongoye kandi ko bikorwa n'abatware bo hasi ku mugaragaro. Uwo mutware Deni Nirandekura aremeza kandi ko izo nyandiko tora ego ziko zirakwiragizwa mu zindi ntara.
Urakoze Avenue Hire mu ntara ya Bujumbura, naho imbonera kure zazindutse muri zone ya Buringa muri komine ya Gihanga mu mukwabu wo gusuzuma kumuhana kumuhana abanyagihugu bafite udupapuro biyandikishirije ko iryo sekeza rikabajya buragije kandi ibikorwa bitandukanye byo muri iyo zone ya Buringa no kwa muganga harimwo aho ata mugwayi yakigwa atabanje kwerekana ko afisa ugapapuro yandikishije ko abanyigihugu bo muri akarere bakabasaba kujyo totezwa yo hagarara. Jean Pierre Nifashije yaganire nabo abitubwire.
Imbonera kurezo ngaho muri zone ya Buringa komine Gihanga zatanguye igikogwa cyo gusaba udupapuro kurugo kuri uyu wa kane mu gitondo. Munyuma zahavuye cyo gutegerera abantu ku kiraro cyo kuruzi ninga. Kuko makuru dukura ngaho iburinga abivuga nta munyagihugu numwe yashobora kujya kurangura imirimo yiwe ya misi yose. Umuntu wese yasabwa kwerekana ko yiyandikishije.
Bana bacha kungo imbonera kure ngo nje kwiyandikisha. Nta namwe ashaka gucaruka imbonera kure. Ikera zatangira ko cari kiraro cyo kuninga yegereye imirima y'iburinga ahantu je muri SD. Ntibasha kurenga cerekanye ka gapapuro kamatoro ngo ugende ngo uvuge mu mirima ndashaka ka gapapuro kamatoro. Mbonera ko zizi twanga menga muri village kati nimba na ko itwa Saidi. Ngo itwa Maneno, ngo itwa Ndara. Abantu bakisibije ngaha anye. Ntushaka kurengana hanaha
kwivuriro rito ryo ngaho nyene muri zone ya Buringa umugwayi wese yakigwa abanje kwerekana ko yiyandikishije. Abanyagihugu baranegura cyane ivyo bikogwa vyiterabwoba bikogwa n'imisore y'imbonera kure muri zone yabo.
Kandi dosanje ningana kuvejo abantu bagenda babitwaje kasutso kamatoro eka none umunsi ku munsi wa kane kwaro ko nyene ubagenda ukitwaje kuko bakubaga ko yuko ufisha kaya gapapuro kamatoro nasha kukumbura ndavisha kaya gapapuro keza abanyagihugu kugira mvugwe ari maka uyende kurekana kaya gapapuro kamatoro.
Abanyagihugu bo muri zone ya Buringa komine Gihanga basaba amakungu kugira icyo aterereye kugira igihonyango cy'agati ya kazi na muntu ririko riraba mu gihugu cy'u Burundi rihagarara.
Sasagere cyo Burundi ireke kutigira ku bintu bya kanani umuntu yandikisha ku burenganzira bwiwe. Sasabye n'amakongo agira icyo aterereye ku bintu biriko biraba mu gihugu cy'u Burundi. Nta muntu ashaka kujya kureka gukora imirimo yiwe ngo nakuri nje kujya kwiyandikisha. Turagira mwiwe kwega abanyagihugu.
Kuri wa gatatu ku ishuri ryisumbuye rya komine Kiburinga umuyobozi w'iryo shure yagirishije inama abanyeshure aho yamenyeshije ko umunyeshure wese azinjira mu ishure abanje kwerekana ko yiyandikishije.
Urakoze Jean Pierre Nifashije singaho gusa muri komine ya Gihanga no muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba nuko habaye uruhagarara rw'imirimo itandukanye kuruno wa kane kumugwa mukuru yo komine ya Nyanzarake imbo akaba cari gikogwa cyo gusuzuma abanyeshure biyandikishije ku rutonde rw'abazokwita amatora yo kwemeza canke guhakana indugwa y'ibwirizwa shingiro. Igikogwa cyakozwe n'umukuru wa zone ya Nyanzarake afatikanije n'imbonera kureza CNDD-FDD ibitaro n'amavuriro navyo nyene ngai Nyanzarake bikaba bitatsizwa inyuma kuko atamugwayi adafise ako gapapuro yaheza ngo yakigwe. Ido nido na Onesime Dushimagize.
Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake avuga ko umukuru wa zone Nyanzarake aherekeje n'umugwi imbonera kure za CNDD-FDD baciye mu mashure mu gitondo cy'uno wa kane gusuzuma ko harimo abanyeshure batariyandikisha ngo bazokwitaba amatora y'ukwemeza cyangwa guhakana ihindurwa ry'ingingo zimwe zimwe mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ayo makuru nyene avuga ko chef do zone ubwiwe hamwe n'izo mbonera kure basuzuma umunyeshure ku wundi udafise agapapuro kerekana ko yiyandikishije bagaca bamusohora. Ivyatumye ibikorwa vy'ishure bihungabana kuko abana baciye bashwiragira baja kurondera uburangamuntu
baca kwirangira baraba umunyeshure ku munyeshure ko yamaze kwiyandikisha utayandikisha ca musohora. Abanyeshure bariko bashwiragira baja kurondera uburangamuntu abigisha bafise bajomarariwe ubu nzafashe ndintumbero kuko uwo ari we wese aho nciye hose bakabaza agapapuro.
Iryo sekezo ryo gusuzuma batayandikishije ngo ntiryasize inyuma n'amavuriro. Abari batonze kwa muganga batashoboye kwerekana agapapuro gahabwa biyandikishije ngo baciye birukanwa bataha batavuwe.
Ibara bano bitaro bariko barasohora ntibashobora kwakira umugwayi adafise akarisi ati sasumi ishiriza ko bazotore ubwirizwa shingiro nage bakabona yuko bibaye umurengera noneho atakintu na kimwe umuntu ashobora gusaba atafise akarisi yiyandikishijeko.
Ico gikorwa co gusuzuma batariyandikisha ngo bazokwitaba amatora kiravugwa n'umuyindi mihingo y'igihugu. Abanyagihugu bakaba basaba ko kubahirizwa mu gatereka kabo.
Urakoze Onesime Dushimagize. Naho biruko ngo abajeje intwaro nta burenganzira bafise bwo gutegeka abanyagihugu kwiyandikisha ku nguvu kugira ngo baze bitabe ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro. Ivyo navyo bikaba byavuzwe n'umuvugizi w'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji inyuma yaho ahatari hake abanyagihugu baburabujwe mu mirimo yabo bategekwa kwerekana utwo dukaratasi. Nahira Jate Hansa avuga ko gutora biri ku mutima w'umuntu kandi mu kazu k'amatora umuntu wese atora ikiri ku mutima. Terence Nahiraja.
namwe hamwe hari abantu babinsho no kwita mu gifaransa etcetera bashaka kugira batatumwe n'inkwaro ugasanga nagakakaba ikarose cyo yagayika abantu bagaza gushaka kugira ibarabara ngo abantu bagomba gukora nk'uko mu bidubye hariho n'igihanga cyacyo yihagarika byihuta hanyuma rero namwe ari mutubariye naho nyene tubaze gutanga amategeko akwiye kubera yuko urazi yuko ibintu by'amatora bino mutima w'umuntu nicyo gituma rero ari ukuhimiriza abantu ko bagenda kubikora mugabo nikubikenye kuko ushaka kumutegeka mbere kumutora mugabo mugasoro icyo ashaka bashaka kumutwara kuguma ko ntacyo icyo gushaka ntabwo bakizi ashaka no kwitorera ibindi cyane hari igihe ibindi nta gusa kubera bamufashe ku ngufu ngo rero ntabijyamo tushobora guhanura abarundi bamenya akamaro ko kuza gutora utabikoze no kwiyaka uburenganzira uhabwa n'ubwenegihugu bwawe n'ubwenge bw'igihugu cyawe rero twamaze gutera akamu ari intwaro y'uko atamuntu umwe yaho kajya abari kandi uko nziba zigikosa tugasaba yuko ubikoze yo hanwa n'amategeko kwiyandikisha ni gushaka kwa muntu mugo nta maheza bafata umuntu ku nguvu bamarikishe ku nguvu kiyatsi twagomba gutera akamu abanyintwaro bose niwe bakwiyabura amatazi ya musitanteri abashefu zone abakuru b'imitumba ni ukuri turabinginze kugira ngo bakore mu mutekano mutungane bahimirize abantu bose atanumwe avuyemo ariko atandikene kigiyemo niko amategeko abivuga babikore neza ntihagire umuntu ashyiramo ibintu by'iterabwoba ku banyagihugu ibyo ukiragira turi mu rwego rwa demokarasi nibahimirize uwo ari we wese mugabo atabishyiriyemo.
Ayo majwi y'umuvugizi w'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba n'umwunganizi w'umushikiranganji tukaba tuyakesha abagenzi bacu bo mu radio y'igihugu. Kuri ibyo bijyanye n'ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro abashinga amateka n'abakenguza amateka ngo nibo bategerezwa gufata iya mbere kwiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro ngo kuko riza guta mu kaga Burundi bivugwa n'uwahoze arongoye umugwi wigi ibibazo bya politike mu nama nshinga amateka Eme Nkurunziza akanagira ko avunira akagohe abakenguza amateka ko inkurikizi igihindurwa y'ibwirizwa shingiro izobagaruka ko kurikirana honorable Eme Nkurunziza.
Ibiriko biragirwa byose bigirwa tamategeka kurikijwe kuko nababikora n'abariko barabitunganya ababiteguye kuva mu ntango no kuvuga uwo mugambi w'ayo matora ntibakurikije amategeko murazi uko byagenze kuva muri 2015 hararenzwe amategeko y'ibwirizwa shingiro na akordarusha hajaho inzego zitisunze amategeko urumva rero muri icyo gihe nkubwira ko ibyo abantu barimo byose gushika ubu ni ukubandanya barenga amategeko niho rero umuntu aheza kwiyumvira ati none muri ibyo bihe mu bihe nk'ibi umuntu yovuga iki atari kumigwa atari kurengerwa mugabo yaba twari mu gihugu abantu bafite ijambo abashinga amateka mu by'ukuri n'abakenguza amateka nibo bari bakwiye gufata iya mbere mu bihe nk'ibi kugira ngo bashobore gukebura umukuru w'igihugu bakebure inzego zose abwira bati turiko turaja habi turiko turaja ahanyerera iyi nzira turimo nta izodushikana nibo babwiza gutahura kumva kubona akababaro intuntu agahinda abanyagihugu barimwo ubukene barimwo ibyo byose bivugwa ariko mbonera kure canke abandi bose bari kubakora ibintu bidakogwa mu gihugu hama bagataya kama bakavuga bati ibyo ntibihagarara nkanagira ko mbira nk'abakenguza amateka boba bari muri ibi bintu bari kubashigikira ngo gutora referendum gutora guhindura ibiza shingiro kuzoba nabo nyene ari kwifuta kuko ijya ngingi ivuga yuko zokuraho ibijanye n'amakota icyatumye ubwambere na mbere inama nkuza amateka ijaho ni ukubahiriza ibitigiri by'amoko mu nzego zitandukanye ni ukuraba ko amoko yose aserukiwe ku rugero ruvugwa n'amategeko bisigura yuko ibwiriza shingiro rigatogwa iyo ewe igatsinda kuvuga ko sena y'u Burundi nizobe gifise icyo tuma ibaho
wakabari umushinga amateka Eme Nkurunziza mukanya n'amakuru ajanye na gataya kazi na muntu
Humura Burundi.
Ikiganiro Humura Burundi mugikurikira muciye ku murongo wa internet kuri website akaburungu ya pe akaburungu be itanye mushobora kuronka amakuru aca mu kiganiro Humura Burundi mwanditse kuri WhatsApp ku numero ubusa 49 178 51 74 ubusa kabiki kubijanye na gataya kazi na muntu amakenga ni menshi mu muryango wa Pascal Bigirimana ho munyagihugu muri zone ya Musaga aho zari umupolisi na uzirengero giwe kuva kuwatumira uwo mu mwaka mu muryango wiwe bavuga ko yo bayatwawe n'abakozi biperereza bakabasaba kuronka umuco kuco bacashiki wabo inkuru ya Emmanuel Niyungeko.
Nyaba kujaka ne kwani kulaji darbura sentane.
Uyo nungo n'umuryango wa Pascal Bigirimana batazira Abdul yanyurujwe ku mutaga wo kwa gatandatu igenekerezo rya 10 Ruhuma uyu mwaka. Umuryango wiwe bavuga ko yafatiwe hafi ya paruwase yitiriwe Umweranda Ana yo kumusaga ku kirabo kiri hafi y'umuhaniwe. Umuryango bakavuga ko batazi icyo yoba yarahowe.
Bamutse batandatu w'inzu yahera bamufatiye ahantu yaba ku kabare bamutora ku murango. Yafawe n'abapolisi duheruka itwagwa ryiwe naho none ntituramenya ngo araha nta n'ubu turonka twobibaza. Icyo bamuhora natwe turamenya ko yahoze ari umupolisi ntituzi ko ari iby'ubwoko urabona ihanze.
Umuryango wa Pascal Bigirimana batazira Abdul bavuga ko biteye isoni kubona umuntu anyuruzwa rya kariva kakaba akamizwe n'ingoma mu busho bwose ngo bararondeye barahebura bagakeka mbere ko yoba yari yishwe.
Ibintu biteye isoni n'ubwoba ku bantu ko tubona bagomba kudusubiza mu byo twahitiyemo n'utaraba ngo atana bashobora guhunga kuri ibyo bikorwa bari barakora bigaye kumva icyo kiringo giheze n'utuma twambamba twirwa twiruka ku nzira uko umunsi ukeye ko bwije ntituramenya ahari bamutwere. Ama alikosa data nimbaba mwagirizi chaha asuna mwishiru rwanda nga wanda yari isu na nga biki ziga tushingwe mkwa wanda isu wala tuwa shingwa nite ikizeze kihere.
Imbere yo kunyuruzwa Pascal Bigirimana batazira Abdul ngo yoba yari amaze iminsi ahamagarwa kuri telefone n'umushinga mateka Bitare Wisi amubwira ko hari igikorwa yashaka ko bakorana. Ivyo Pascal Bigirimana ngo yoba yarahakanye. Umuryango wiwe bakamenyesha ko hari uwabongoreye ko wabo yoba afungiwe mu gasho kamwe k'iperereza mu gisagara cha Bujumbura aho ngo yoba ariko arasinzikarizwa ubuzima.
Urakoze Emmanuel Niyungeko kujanye na gatya kazi na muntu kandi na nabwiye mu ntango abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike mu bihe rikuru rya mpimba baraburabuzwa iyo bashaka kuja kwivuza gushika aho bamwe basandabira mu bohero. Ivyo navyo bikaba bikogwa ku mategeko y'urongoye iryo bohero OPC 2 Deogratia Tsibigirimana batazira rutwe kuva agenyo mura mabanga yo kurongora iryo bohero rikuru rya mpimba hamaze gupfa abanyororo bagera kuri batandatu bankiwe kuja kwivuza atakindi bazira ataruko ari imbohe za politike. Idonido na Bonfils Niyongere.
Abanyororo b'umuyororo rikuru rya mpimba bavuga ko imbohe za politike zibuzwa kuza kuramutswa cyangwa kuja kwa muganga. Kuva umuyobozi w'iryo bohero rya mpimba OPC Dedo Bigirimana agenywe amagorwa ku banyororo bagizwe bya politike yaratanguye. Abanyororo bagenzi babajejwe umutekano barakorera mabi atagize izina bagenzi babo bahabwa imigi n'umuyobozi Deogratias Bigirimana. Abagize ngo barakikwa n'amagara ntandi bashobora kwivuriza atari kuri dispenseri isanzwe aho nyene mu ibohero. Iyo nayo ubwa mbere ikaba yakira indembe imbere y'uko bajanwa mu bitaro bikomeye kugira ngo bashobore kuvugwa. Deo Bigirimana akaba yagenye gutwara ibohero rya mpimba muri mukakaro umwaka w'2016 kuva ico gihe akaba yarankiye imfungwa za politike kuja kwivuriza hanze y'ibohero ngo ni muntu mbere yo gukinga kugira ntibatoroke ibohero. Mu kwezi k'umunani umwaka w'2016 uwitwa Benga yari hagaritswe ku ibara rya Rumonge akuwe muri yase byavuga ko itwaye abarwanyi bagomba gucajabuka mu buseruko bw'igihugu kibanyi cya Congo yasandavye ariko yabujijwe gushikanwa kwa muganga. Muri munyonyo uyu mwaka nyene uwitwa Jean Claude Ndwayezu nawe nyene aca sandabira mu ibohero. Umuyobozi w'ibohero yanse kwajanwa kwa muganga kuvurirwa hanze y'ibohero. Ico gihe cyose yamenyesha ko Jean Claude Ndwayezu ariko arigwaza kugira ngo ashobore gutoroka ibohero. Uwitwa Joris Niyonkuru nawe nyene yasandabiye aho mu ibohero mu kwezi kwa Ntwarane umwaka uheze w'2017. Umuhisi Joris Niyonkuru akaba ari mu banyororo bigeze gufatirwa ku butaka bw'igihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo mu nyuma baca bajanwa mu Burundi. Mu kwezi kwa Rusama umwaka w'2017 uwitwa Claver Harushamagara nawe nyene yasandabiye mu mpimba ariko yankiwe kuja kwa muganga. Muri munyonyo umwaka w'2017 Jospin Iradukunda nawe nyene asandabira mu ibohero kubera ko yankiwe kuja kwa muganga. Uheruka gusandaba yankiwe kuja kwa muganga kandi ni witwa Pacific Ndwayezu yapfuye kuri uyu wa mbere ku igenekezo rya 12 Ruhuma uyu mwaka w'2018. Twagerageje guhamagara kuri telefone OPC Dedo Bigirimana arongo iwero rya mpimba kugira atange isiguro z'abantu bamaze gusandabira muri iryo bohero bankiwe kuja kwa muganga ariko twamukenye.
Urakoze Bonfils Niyongere. Mukanya turabandanya n'ikiganiro twateguriye.
Humura Burundi.
Ikiganiro Humura Burundi tubandanyize kujanye n'ubutungane, ubutungane bw'u Burundi bwo babwemeye ibirego bishasha byegekwa kuri Germain Rukuki yahoze akorana n'ishirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi, amashirahamwe abiri mpuzamakungu yita hivy'agateka kazina muntu akaba yatewe umutima uhagaze n'iryo reme ntanyari shasha OMCT na FDH basaba nyabuna ko vyihuta Germain Rukuki yorengukishwa mu ntayi y'icese. Mahia jirakoze abitubwire. Ishirahamwe mpuzamakungu gishinze kugwanira agateka k'abasanzwe bagwanira agateka kazina muntu rivuga ko rifite amakuru ko kwa 13 Ruhuhuma uyu mwaka Sentare Nkuru ya Komine Ntahangwa yahamagaje mu idoni y'urubanza rwa Germain Rukuki. Kubw'iryo shirahamwe ico gihe nyene hacyashikirizwa ibindi birego byagirizwa uwo yari mu bagwanira agateka kazina muntu. Ivyo birego ni ukwica abasirikare, abapolisi n'abasivile, gusambura inyubako rusangi n'inyubako z'abantu bwite, be no gushaka gusenyura inzego zatowe n'abanyagihugu. Ivyo birego rero bikaba bije vyiyongera ku bindi nko guhungabanya umutekano w'igihugu no kugwanya leta, kuko gusa yakorana n'ishirahamwe rukirisurigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu wa Kat Burundi. Iryo shirahamwe rimenyesha ko mu ntayi y'icese yo kwa 13 Ruhuma ababurana Germain Rukuki bavuga ko hakiri udusembwa n'itunganywa rya dosiye ya Rukuki, bagasaba nyabuna ko hobanza hakaba urubanza rw'idonido. Gushika ubu rero iryo shirahamwe rimenyesha ko umushingwamanza wa Rukuki yaronkejwe gusa uduce dutatu tw'idosiye yiwe, mu gihe dosiye yose isanzwe ifise uduce 174. Ivyo navyo iryo shirahamwe rigwanira abaharanira agateka kazina muntu rikavuga ko biciye kubiri n'ingingo y'175 y'igitabo mpanavyaha c'u Burundi. Cyongeye iryo shirahamwe rivuga ko Rukuki yamenyeshejwe ko yitaba umunsi w'irenguka giwe nyene. Ivyo navyo bikaba biciye kubiri n'itegeko rivuga ko umuntu ategerezwa kumenyeshwa ko yitaba iminsi indwi imbere y'isango ryo kurengukirako. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko n'ibirego bishasha bitatu vyiyongeye ku vyari bisanzwe byagirizwa Rukuki bitaje imbere y'uko urubanza rutangura. Ababuranira Rukuki rero bakaba bavuga ko ukumenya ugo rubanza rwiwe byaciye kubiri n'amategeko. Ivyo rero byavuye bituma Sentare itaburanisha ugo rubanza mwido nido, igira ko mbere irekura abamuburanira kuronka ibigize dosiye yiwe yose. Urubanza nago gungurizwa kwigenekerezo rya 27 Ruhuma uyu mwaka. Germain Rukuki rero afunzwe kuva kwigenekerezo rya 13 mukakaro 2017. Ishirahamwe riharanira iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu rivuga ko kuva afatwa urubanza rwiwe rwagiye rurangwamo amanyanga. Iryo shirahamwe rikaniyamiriza n'ihindagurika ry'ibirego. Iryo shirahamwe risaba nyabunire kugwa rya Rukuki n'iyubahirizwa ry'amategeko mu bihe byose by'urubanza rwiwe. Urakoze Marie Ange kubijanye n'intwari bere. Naho abakozi 11 bo kuri koperative yo kuziganya no kuguranana ya gisirikare Sekada mufunyafunyo barirukanywe, batatu nabo barahagarikwa mu kazi. Bavuga ko bariko bararenganywa kuko benshi muri abo birukanywe bazira ubwoko n'imigambwe baturukamwo. Bakavuga ko abegere umugambwe SNDD-FDD bakora amakosa ari ku buyobozi nibo bakomakome, bagata ku rwego nyobozi rw'iyo koperative ko ruhagararire inyungu z'abakozi bose. Emmanuel Ndayishimiye yateguriye inkuru ayitubwire mu idonido.
Abo bakozi 11 ba koperative Sekade birukanwa hanini nabo mu bwoko bw'abatutsi bahoze mu gisirikare cha kera hamwe n'abahoze mu muwari FNL ukigwana. Bavuga ko bazira umwikeko no kugwa mu mporero z'abasazwe bakora izaha bagirizwa vyo kumwe na maso begereye umugambwe SNDD-FDD. Batanga karorero ku mukenyezi umwe ubwa mbere bagirizwa icaha kimwe mu nyuma akagikugwako. Muri kino gihe uwo mukenyezi akaba yijandajandira ataco yinona. Abo bakozi ba koperative Sekade bakavuga ko bagiye kwitwarira ubuyobozi bwa Sekade kuko babona ko ataca hakibagira. Bagasaba urwego nyobozi rwa Sekade gushigikira ivyo basaba no kubatunganiriza kuko bavuga ko bera muri ivyo bintu vyo kumina amaso mu gihe bisanzwe bikora abegereye umugambwe SNDD-FDD. Abo bakozi basaba bakora ivyo kumina amaso guhanwa hakurikijwe amategeko. Kwagerageje kurondera ku telefone Colonel Viateur Munyankindi umuyobozi wa Sekade turamukena.
Urakoze Emmanuel Ndayishimiye. Mukurangiza nababwiye mu ntango basaba ubushikiranganji bw'abakozi ba leta guhagarika kubakata intererano ya sendika batarimo. Abo nabo bakaba arabigisha bo mu ntara zitandukanye z'u Burundi bamaze imyaka itatu bakatwa amafaranga ya sendika CPSBU batigeze biyandikishamo. Abo bigisha ngo barituye akatari gake ubushikiranganji bw'abakozi ba leta ariko ntiburabikosora. Ines Gakiza abitubwire.
Ayo mafaranga ngo batangwe
kuyabakata mu bihumbi 2014 umwigisha agakatwa buri kwezi kuva ku mafaranga 700 kuduga bivanye n'umushahara hembwa nkuko abo bigisha babitwiganye babivuga ngo baramaze kwitura ubushikiranganje bw'abakozi ba leta ari nabwo bubakata buri kwezi ayo mafaranga bamwe ngo barabijeje ko bagiye kubikosora abandi babarungika kubatwara iyo sendika spesbu ngo nibo bazobwira ubushikiranganje abanywanyi n'abatari abanywanyi babo inyishu abo bigisha bafashe ko ari nk'ukubikura
mugege munyuma azaza mifungisha bibiki shangira yuko yogenda akaba twariye sentia spesu ngo muyo ntakora ngo hama ngo aca bisinya akaba kwiste amambe kandi ari yagushize ngo kandi aho kata mahe kaja kusaba nyine ngo ayikuremo
abo bigisha bakorera mu ntara zitandukanye z'u Burundi bagasaba ubushikiranganje bw'abakozi ba leta kureka kubakata amafaranga yitirirwa sendika batiyandikishijemwo kuko ngo bariko baribwa twagerageje kuronderaho mu bushikiranganje bw'abakozi ba leta hamwe n'abarongoye sendika spesbu ariko ntitwabaronse urakoze nesigakiza kuri iyo nkuru waduteguriye reka nshimire n'abandi bagenzi bacu badufashije gutorokanya amakuru yaciye muri kino kiganiro humura Burundi cy'uyu munsi na Vicky Chris n'interese yafashije impunga bw'ivyuma ariko sinogenda ntashimiye mwese mwaduteze yompi kuri mikoni sandwe n'umurikiye mbwira amahoro wanyu na ubuta
Chari kiganiro humura Burundi mushikirizwa n'abamenyesha makuru ba Radio Public Africaine
bari mu bihugu bitandukanye by'akarere k'ibiyaga binini
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye